Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Niriwe camwaramutse vanye na umerereye banwanye b'ikiganiro yaga. Rero ndabahaye ikaze ndabibutsa ko ari jewe Mabre Kavunja Pauli ngiye kukibashikiriza. Duhere mu rusenda mu bijanye n'indero. Kuyu wa mbere genekerezo rya kabiri Nyakanga umwaka wa 2019 niho hazokugurugwa umwaka w'ishure wa 2019 ushira 2020 ku butaka bwose bw'igihugu cya Kongo. Ku mashure impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda nizo mu isite ya Murongwe zisanzwe zigako, uyu mwaka ukabugiye gutangura abanyeshuri bafise ubwoba kuko bari n'ubukene bwo mwambaro w'ishure n'ibindi bikonesho vya nkenerwa. Hakaba hari n'ikibazo cy'ubwishi bw'abanyeshuri bo mu mashuri y'umwaka wa mbere w'intango no mu myaka y'indwi y'amashuri yisumbuye. Kugeza ubu abanyeshuri benshi bakaba bataramenya iyo bazokwigira bivuye ku gikorwa cy'ishyirahamwe Action Aid cyo kwandika abanyeshuri bashasha n'abakera kitararangira kugira hamenywe igitigiri cy'abazofashwa. Muri uyu mwaka w'ishure abanyeshuri bo mu mashuri y'intango bakaba bazokwiga ku buntu, ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikira nganje mushasha ajejwe inyigisho z'amashuri y'intango nayisumbuye. Akanemeza kandi ko imiliyoni 791 y'Abanyamerika yategekanijwe kugira ngo icyo gikorwa gishyirwe mu ngiro. Tugume mu rusenda. Kuva mu ntango zindwi turangije haribonekeza agahohotero kurutavana ko gakoregwa impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda gakozwe n'ingabo z'igihugu zijejwe gucungera umutekano FRDC. Abo basirikare bakaba bakubita impunzi iyo baciye mu ikambi baduga mu misozi yihanamiye. Akarorero na kumwana w'imyaka 9 yakubiswe n'izo ngabo z'igihugu kuyu wa mbere turangije igenekerezo rya 2026 mu Nyonyo. Kubwo ubwo ruja n'uruza abasirikare bituma abenegihugu hamwe n'impunzi z'abarundi batinya kuja mu mirima yabo canke bakajayo nk'abihevye. Umve bamwe mu bayaze na mugenzi wacu Ivete Munezero.
Ibibazo by'umutekano twebwe turagowe, bituma tugowe umuntu agenda kugira ngo aronde utwo yoha abana agize guko tukugwa mu gahinga abasoda bahurira mu nzira bakamurabisha kw'inkoho. Twebwe ivyo rero bibaye ubunyamugabo siko vyahora, ariko twebwe abasoda rero baje mw'iyi minsi batubangamiye gose.
Igituma twebwe turiko tubiyamiriza nuko aho kudutekanira ku mutekano ahubwo bariko baduhungabaniza umutekano. Twe turi impunzi turagenda kurima kugira ngo duce ingero ku babembe bene Kongo canke abakongomani. Mugabo tugiye bakadufata bakatwikoreza imizigo tudashoboye, tuba dushonje tuba tunyotewe bakatwikoza imizigo, mbere no kukazi twari kuja ko tugasiba kubera iyo mizigo bariko batwikoreza. Rero turasabye vrema abo basoda none batwikoreza n'imizigo dushonje tunyotewe, turasabye batu babarire canke botuma bakugwa ngaha bakaja handi kuko gafimbo mingi.
Tukiraho nyene ukwezi kurarangiye ataco turonka dushira ku munwa, bikavugwa n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda n'izo mu isite ya Murongwe zo muri teritwari ya Fizi. Izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe PAME kubagarukira ko vuba na bwango imbere y'uko bicwa n'inzara. Ibi bikaba bibaye haheze ukwezi kumwe hahagaritswe igabugwa ry'imfashanyo y'ibifungugwa risubirijwe n'itangwa ry'amafaranga ajyanye n'agaciro k'ibifungugwa bahora baronswa biciye mu ibanki Tembe. Rwa ry'imfashanyo rikatuma hiyongera ubusuma bukabije bwo mu mirima yegereye ikambi n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu miryango. Dutega amatwi bamwe mu mpunzi n'abenegihugu kuri mikro ya Odete. N'ibi
uno munsi tumerewe nabi cyane kubera ko batanguye kudupokeza ukapokera ku itariki 5 mu nyuma biraduga bijya ku itariki 10 mu nyuma 15. Uno munsi mu kwezi k'8 tumaze iminsi 30 ntiturapokera. Twagomba gusaba gutya aba bantu badupokeza nibagume batwibuka kuko nta matongo dufise nta minima dufise none abana bariko banyamazi
none twebwe ico dusaba badupogeze hakikare kukubera twebwe abana bagomba kudupfira ko
twe turapfuye n'inzara ubu twa tuheruka kupokera mukwindwi none ku munani kuraheze tutarapokera tutwara abana hehe uba abana birigwa inzara nta nico bafise barya bagenda barahunahuna mwibarabara ico tusavye ase itufashe utwo tuhera tusturonke ivyo tusuma tuge turapfuye n'inzara ataruko naho tuza mwibarabara
Uno musi tubaye abana barajya kwiba imyumbati y'abandi bagahekenye barajya kwiba mu babembe n'abatemwe mbere baratemwe ejo bundi kubera bagiye kwiba imyumbati y'abandi tuzobana nabi kubera rimwe ari batrongwe badufashe nabi niyo badufasha arakini niyo badufashe nabi kubera iki bituma abana biba dusaba baduhu bahora badufashisha ntabwo batubikiranwa twa turahwera ntigikunda batubikira nk'abandi kandi nako cyuko turapfa kandi turiko turiba abana bibe banyina bibe bico cyo bigenda gute
aho nyene mu rusenda hasuye kwibonekeza muri indwi turangije ku bitaro bito byo mu ikambi y'impunzi abantu bane bafashwe n'ikiza cy'indwara ya korera abagwayi bakaba biyongereye ku bandi batandatu bakiriwe n'iryo vuriro ku igenekerezo rya ndwi kugeza ku rya 13 munyonyo ico gihe umwe muri bo akaba yaciye acikana ishiramwe ya DSR rijejwe amagara y'abantu amazi yamwe n'isuku rigahamagarira ababa mu ikambi y'impunzi ya rusenda kwitwararika amabwirizwa y'isuku inkuru iramvuye na Pacifique Munezero
ivyo bitigiri bine bishasha vy'abagwaye korera vyaranditswe muri nondwi irangiye bikaba vyiyongereye kuri bitandatu vyari bisanzwe vyaranditswe kumakenekerezo y'indwi na 13 z'ukumunani umwe muri abo akaba yari mu nzi y'umurundi yari isanzwe iba muri village ya 14 ikaba yarashoboye kwitaba imana ishyirahamwe kimuntu adese risanzwe rifasha ku bijyanye n'amagara y'abantu amazi meza no gukaraba mu nkambi ya rusenda ikaba ritera kamo ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyo nkambi kubera amagabo mu gufata inkingo zose zishoboka zijyanye no gukingira isuku mwa kino gihe cya korera kugira hatuzwe icyo kiza
turangirize kw'inkuru mu itangazo rigufi ryasohotse ku igenekerezo rya 27 munyonyo umwaka wa 2019 i Geneve ishyirahamwe mpuzamakungu wa seri ririyamiriza ingingo yo guhungura ku nguvu impunzi z'abarundi zahungiye muri Repubulika y'Ubumwe ya Tanzania haseri isaba ahubwo ibihugu byo mu aka karere kuguma vyakirana ugweze impunzi z'abarundi zishishikara guhunga injyane za politike n'umutekano muke watanguye kwibonekeza ko kuva mwaka wa 2015 inkuru iramvuye na Maria Karoli nini nazwe
nkuko tubisoma ku rubuga ngurukano bimenye bw'ikinyamakuru cigenga SOS Media Burundi ishami rya unijwe j'impunzi ku isi haseri ntiriranyugwa n'umutekano uri mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo rishobore guhimiriza impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cyazo mu itangazo haseri yasohoye imenyesha ko mu gihe cyose umutekano utaraboneka mu Burundi bitarota imiriza impunzi ngo zisubire iwabo iri shyirahamwe rimenyesha ko amajana y'abarundi yakigwa buri kwezi nk'impunzi gutyo ko ritohimiriza izo mpunzi guhunguka haseri himiriza ibihugu bibanye by'u Burundi gufungurira imiryango impunzi z'abarundi haseri menyesha muri iryo tangazo ko ibandanye ifashe impunzi zibyishakiye gusubira mu gihugu cyazo cy'u Burundi muri iryo hungura haseri yerekana ko kuva mu kwezi kwa myakanga umwaka wa 2017 impunzi z'abarundi zingana 75 arizo zimaze gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi haseri ihamagarira amareta y'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano nyabutatu yateye ku igikumu muri ntwarane umwaka wa 2018 ayo masezerano nyabutatu yo muri ntwarane umwaka 2018 yatiwe ku rukumu na leta y'u Burundi ya Tanzania na haseri avuga ko impunzi z'abarundi zipfuza guhunguka zizobifashwamo naye zidashaka guhunguka zizobandanya zifashirizwa aho ziri mu bihugu byahungiyemo iri tangazo rya haseri rikaba rije inyuma yaho bihugu by'u Burundi na Tanzania byumvikanye ko bigiye guhungura ku bushake canke ku nguvu impunzi z'abarundi zose zirenga 183 ziri ku butaka bw'igihugu cya Tanzania mu rusenda Jendi Maria Karoni ninahazwe kubwo uruganda yaga
imbere yo kurangiza tubature aka karirimbo kiswe ngo hagarara Ebola karirimbwe n'umufurera Christian Muta wo mu ikoraniro gikarume aba irubumbashi
Ebola he Ebola he Ebola ha utapita tena kwetu tutakugombanisha mpaka tutakushinda we Ebola bandundu ukapita mpaka mbandaka tulikufungia njia we Ebola ukajitokeza tena Beni ukavuka Goma Bukavu na
namna gani kuepuka ugonjwa wa Ebola.
Osha mkono wako mara kwa mara na sabuni wala maji.
Usiguse au usipapase mgonjwa wa Ebola ama maiti yake.
Usiguse ama usikule nyamafu.
Usiguse vitu vyovyote vya mgonjwa wa Ebola bila kujikinga.
Nina ndangirije Maria Karori ninazwe yafatikanije na Shabani Asani niba wateguriye yaga bagarikiwe na Emmanuel Miramela. Naho kuri mikoro yari jewe Mabre Kavunja Pori mugira umuba mubawe mubuta.